Tubashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriye mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inyuma yo gukina umukino wayo wa mbere yanyegeje amajambo yanditse ko Visit Rwanda y'umuterankunga mukuru wa Basketball Africa League BAL mu mfunyapfunyo ekipe ya Dynamo yo mu Burundi yatewe mpaga mu mukino wari kuyihuza niyo muri Maroc. Dynamo izira kwanka gukurikiza amategeko agenga irushanwa n'imyambaro ya BAL ya 2024 leta y'u Burundi yayitegetse ino ekipe kutagaragaza ivyo birango ivuga ko ito kwamamaza igihugu bafitaniye ibibazo. Kwa gatandatu rero rukino rumaze guhera abajeje gutunganya iryo higanwa rya BAL baciye babwira Dynamo ko batemeye gukina Visit Rwanda igaragara nk'uko amategeko agenga iryo higanwa abitegekanya bategwa mpaga ku rukino rwari kuyihuza n'iyo muri Maroc. Dynamo yahawe amasaha abiri kugira ngo ibe yatanze inyishu ico kiringo kirangira Dynamo itemeye gukina yambaye iyo myambaro kuko leta y'u Burundi yababujije koza uwo mwambaro ku mubiri gutyo ibitewe mpaga. Amakuru yizewe aturuka mu rwi wa Dynamo muri Afrika y'Epfo atumenyesha ko bagifise amahirwe yo kubandanya ariko ihiganwa kugeza ubu bararindiriye ubutegetsi bwo mu Burundi ko bubemerera gukina ku mugaragaro bambaye impuzu zanditse ko Visit Rwanda. Icyo tuza kumenya rero turaza kwibabwira muri kino kiganiro. Muri isanga ngiye kuremesha nakira mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda dukurikiraniranana ivyino nkuru hagufi. Desire ikaze ku ijwi rya Amerika. Imbere yuko tubwira imikino yo kwa gatandatu ko yagenze aho ibintu bigeze, reka mbanze mikaze Desire, mbanze mikaze Steve Derrick ndize umenyesha makuru wa sport wo turaza kugumana muri kino kiganira dusesangurira. Steve ikaze ku ijwi rya Amerika, wakoze kwemera nawe kutubera umutumire.
Murakoze cyane kutwakira Diane, ndamutsa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ahari Kigali n'abari ko barumviriza radio ijwi rya Amerika muri kano kanya.
Eko Desire Hatungimana, rero tubwire ivyino ngingo ya leta y'u Burundi ko biriko birakigwa mu bakunzi batandukanye umupira w'amaboko basketball.
Diane, ni ibintu byagiye bivugwa cyane yabaye kubera iki? Ubwa mbere umukuru wa Dynamo warakije uratsinda kuko kandi tenda werekanye ko ari umugwi ukomeye ufite ubushobozi hato 86 kuri 73 ya Cape Town Tigers, ikipe iri mu rugo kubera ni ikipe muri Afurika y'Epfo. Hanyuma iyo ntsinzi Burundi abakunzi ba Dynamo irabashimisha, eka n'abatari abakunzi ba Dynamo n'abo mu mugwi w'Urundi basanzwe bakirebana na Dynamo irabanezera cyane. Ariko rero uko rukino rumaze kurangira niho mbere y'inyuma gato abakinnyi bakinye ahandi Visit Rwanda bapfukishije agatambaro kirabura, bikaba ari ibintu biri kubiri n'amategeko ya BAL kuko BAL ifata mu mugongo 100% imigwi ishyikiriye muri iryo higanwa. Ya ndege ni Rwandeya niyo yaganyije intege ya Marshall Aero yo kugira itwara abakinnyi ikabaza n'ibiciro. Visit Rwanda ya RDB mu Rwanda niyo yambika abakinnyi igashyira kubirya ajya amajambo ya Visit Rwanda. amafaranga bahindura kinyi amafaranga bakinyi bakoresha amahoteli babamo byose bizabo babo abantu baterankunga abantu bafatanye ikigo na banki kare rero ubukira kwa dina mu Rwanda rurangiye bakabona inyama ya kinyi hari ko gatampara kumusinyagura yarababaje cyane baravuga bati iyi kipe ikoteranya n'abantu basanzwe bafata mu mugongo rinahiganwa ibyakije rero baciye bafata igihano kinyamo kugira ngo yaramaze bimaze gutsinda kibyaba ntabwo bayibatse ariko bafata igihano cy'ibihumbi 500 by'amadolari y'Amerika
ibihano byaramaze gufatwa
gadezi bategerezwa gutsinigiro bisigaye bambaye uwo mwambaro uranga kiganwa bakikije amategeko yose agenga bar atakimaze kivuyemo
Desire uyo
mwabona kikini iko bikorera rera Afrika yetu
iyo
uno munsi yane uno munsi ibintu biko birasa n'ibigenda bintu katatoye kuko kino gira kabiri ndahaciye ku kino gira kabiri n'amategeko agira na Fuso Rabat yo muri Maroc ubwo kino ni kwabaye inamo itegwa mpaka igihombo gikomeye cyane kuko muri basketball naho kirindwa urarogino karimo ukingaro nka biri ukingwe akaronka rimwe urumva dinamigira imwe ntagira iyo itembaga uronka inota rimwe uronka zero
Desire
abarundi bombeza nuko muri zino higanwa imigiri ya mbere igoca iza muri Dakar Arena mu kwezi kwa gatanu tariki 29 gushika itariki 26 hanyuma muri izo ekipe zibiri zose zitaratu kubera ariho konferanse y'isahara ariho konferanse na biri sahara ni muri Senegal n'indi ni muri Misiri hanyuma ekipe zibiri muri Misiri aho zibiri muri Senegal zibiri muri Pretoria
Desire uri kuratwumva Desire
n'abaye bakatse umugabo bitwaye neza gusomba abandi
uri kuratwumvaga Desire
ije yatiranje ko iryo kosi ry'ubutakaza icyo rote cyo tumye hade guharura hade kugeza mu guharuro cyo kwifasha byinshi igitaba ya kabiri cyangwa rero uno munsi aho bigeze bari kwa ravuga bati forse n'ibyo twarangiye uno munsi amakuru muri Burundi nuko iyi inama ruko koma ya president arimo irimo abarongo ya ama club ya basketball irimo atwara federation bari kwa rarondera iki bandara yuko borara ku kibazo gicumuka abakinyi bakemera gukina
Desire ulikura twumva
aho bigeze ubu rero
Desire muhinda bw'ivyuma bamutugarakanire ku bambanze bamuvane kwa mabamugarukane kuko twumva atari kwara twumva kugira ngo tubandanye ikiyago tuyaga ariko rero Steve Derrick ndizeye aratubwiye muri make ivyuko vyagenze kuva kwa gatandatu ufise amakuru ava mu bakinyi ba Dynamo bo bavyakirie gute barananye bashizaho intayishize bararitahuye byifashe gute ku rubuga ku bakinyi bobo
murakoze Diane no bambeshe mvuze yuko hari amakuru twaba twarakuye mu bakinyi kiretse yuko hari ibyo twabwirwa na cancha n'abari muri no organization yari no higanwa rya bale hanyuma tukaza kubaza natwe arabamenyereza bari mu barongo uyu mugwi wa Dynamo kugira dushobore kuronka amakuru yimva ngushiko rero nta kibazo cigeze kiba hagati mu bakinyi cyangwa muri staff technique kuko bo baza babwirwa amabwiriza y'ibyo bategerezwa gukora baraza amategeko yiganwa bari bayabwiwe imbere y'igihe bafite usanzwe akurikirana bya hafi by'uwo mugu wa Dynamo akorana bya hafi n'aborganiza n'abategura iryo higanwa ibyo rero nibaza yuko aba ibyo twamenye nuko abakinyi atakibazo byigeze bibakora ko kiretse yuko ku munsi wejo ariho babonye yuko ibintu bikomeye cyane bamaze kubamenyesha yuko ubu batemeye kwambara imyambaro ikurikije amategeko kandi asanzwe yanditse umugozi muri Afrika y'Epfo uyazi ibyo rero bakabamenyesheje yuko bacha bataha
ubundi kugira ngo bala reka dutangure kugira ngo ivyo byose birinde bigira ngaho umuntu barababwira bati imbere yo kugenda mutegeza kwambara gutya na gutya bizobaranga iki kibaba babizi
ya ibyo babizi imbere y'igihe kandi nihiganwa aho rigeze ritandukanye n'amahiganwa yabaye mu ntango yakiniwe muri Tanzania za Lord Two Bar za Elite 16 zabere aho nyine mu gihugu cya Afrika y'Epfo ariko rero iri higanwa abaritunganya bageze mu rwego bageze ko uyu munsi muri iyi migwi 12 isigaye mu ihiganwa ikinira mu turere dutatu twa Afrika bahabwa byose narino gushyira mu isanzwe ritunganya n'amahiganwa imyambaro yo kwambara iyo hejuru ama t-shirt ama t-shirt byose abisanga hariya anyi ibyo rero baba basanzwe babizi ariko rero icyatangaje abatari bake n'ubu abatari bake bataratahura nuko ubusanzwe arongoresha mu gihumpira w'amaboko mu Burundi basketball niwe yandikiye aba imigwi kuko baranamubwiye yuko ikete yanditse ridasobanutse neza ariko rero bakabongera kumibutsa ya mategeko agenga iryo higanwa yuko imigwi yose igikaba itegerezwa gukurikiza amategeko ikambara imyambaro babahaye ku buntu imyambaro yose bayibaha ku buntu naco gituma rero batatahuye ingene usanzwe arongwe federasiyo ya basketball y'u Burundi yagarutse kandi ari mubahawe mubahawe kopi y'amategeko naho atari mubagiye aho mu gihugu cya Afrika y'Epfo bamwibutsa icyo amategeko avuga n'ibihano umugwi ushobora gufatirwa mu gihe udakurikije ayo mategeko
urakoze Steve Derrick ndizeye Desire Hatungimana aragarutse ku murongo wa telefone nizera ko duza gushobora kumvikana nakabazo kamwe ndagubaza ugaca tukurekura kugira ngo bandanye uja kutukurikiranirana hagufi no nkuru ze kugaruka makuru yo kumugoroba Desire waruvuze ati ibihano byarafashwe ayo mafaranga ko hari ibiganiro biko biraba bariyo kudazosura gukina bariko baravuga mu kingo c'imyaka 5 amafaranga arinda gutangwa ubunye bigeze gute baramaze gufata iyo ngingo ari nkamwe leta y'u Burundi vuze ati Dinamo yacu turakuretse genda ukine wambaye visit Rwanda bica bigenda gute amakuru fise ku vivyo bihano byaramaze gufatwa canke
ibihano byamaze gufatwa Diane sinzi ko umuntu ko muranyumva neza uwo
yego
ibihano byamaze gufatwa ni 50,000 y'amadolari y'America byaciwe Dinamo ariko igihe Dinamo yokwemera gukina yambaye visit Rwanda kurushino bazohuza ejo na Petro do Rwanda kuko higanwa rikomeza icyo gihe ibyo bihano ntibiza ngo bibe kuko baba babandanije mu higanwa batsindwa iyo mpaga bagatakaza iyo manota bakaronka ubwo busa ubundi ibyo bihano ntibiza ngo bibe uno munsi rero nico gisigaye kumenya mbega barabemerera gukina bambaye izo visit Rwanda kuko batabemerera kuyambara koho baratanta gisivyo nta kindi kiba gisigaye niyo condition bateza kuyambara no kuvuga rero baramutse bakinye nta bihano bizohaba igihano cyonyine kigumaho ni bijya 50,000 y'amadolari y'America byahanishijwe Dinamo.
Aha urumva ivyo vyovyo uko bigenda kose kwera ko habaye forfait habaye impaga ivyo 50,000 bitegeza gutangwa
vyovyo ni ngombwa
bitangwa na Dinamo canke bitangwa no Burundi kuko Dinamo ni equipe nkuru na nini equipe nka New Star bitangwa nande
bitangwa n'umugwi na Dinamo.
Kandi Dinamo atariyo yatumye isiba ugo rukino.
Dinamo ni equipe yabari nka equipe nationale umugwisero kiragihugu byotanze igihugu mugo kubera ari crebe ni bibazwa n'igihita bitanze iyo crebe niyo hezi gafatirwa ibihano yonyene nta yindi crebe biraba ariko igihe base kubandanya muri iryo higanwa basketball yose y'u Burundi ifatirwa ibihano
ego ndabitahuye none ga Desire aho bitandukaniye urumva Dinamo iri hariya anye nka equipe itari igihugu ntiyagiserukira Burundi mugabe ivyo bihano bikazutangwa bizofatwa ku Burundi kuko bizofatwa n'aba bizokwega Burundi twovuga bwose n'abazokurikira mu myaka 5 Dinamo rero yari ifise uburenganzira bwo kuvuga ati nubwo muri komuratubuza twebwe nitwagiye ngaho nk'u Burundi reka tubandanye twikinira
hariho amakete y'iterabwoba menshi yagiye arasohoka n'ibintu byinshi byagiye bivugwa bababwira bati bakaramuka bakinye bambaye visit Rwanda bagoce bahera iyo baroye urumva rero maze kuronka menace nkizo Dinamo n'abakinye nibyo harimo bakinye bashika 5 b'abanyamahanga n'abandi bakinye b'abarundi biragoye rero yuko nk'abarongozi ba Dinamo basanga bafite ubuzi bakora basanga bafite imiryango yabo nibo biheza bikagwako kubera baramutse bakinye bambaye iyo visit Rwanda kandi mu Burundi bababwiye babahaye gasopo ni ukuvuga urongoye Dinamo niwe aheza akabibazwa rero urongoye Dinamo yumvikanye nabo bafatanye kuyirongora nibo bafashe ingingo bavuga bati reka ahantu tuhafuke barabemera barakina kuko nyuma bategwa iyo mpaga mu nyuma baronka ivyo bihano ariko rero iyo bakina bambaye visit Rwanda urumva ibibazo byari kuba mu Burundi na burya mu Burundi bavuga bati ntidushaka kwamamaza igihugu dufitanye ibibazo
urumva Dinamo yakidije agatwe kayo rero n'abako
nuko ubivuze neza kwabaye gukiza gatwe kwabaye kugira Dinamo abakinyi basubira mu Burundi ngo bashikire muri za documentation kugira abarongo ya Dinamo bataha bashikire mu gasho. Ibyo byose rero nibyo batinye, baravuga bati reka twubahiriza amategeko siko turahabwa ni Burundi. Nacyo gituma rero none munsi n'inama ziko zirabera i Burundi uruhushya rwo gukina bambaye visiti Rwanda ntirutangwa na Rukundo Jodas arongoye Dinamo. Uza kubwira Burundi bababwire bati muraronse uburenganzira, kandi ubwo burenganzira buko burava hehe? Ni inama za politike ziriko ziraba, kubera nakubwiye Diane yuko hariho ibibazo hagati y'u Rwanda n'Uburundi. Uburundi murazi ko biruka kugana imipaka y'u Rwanda, Uburundi murazi yuko gama buriko iyo habaye ibitero hari za Gatumba za Buringa buvuga ngo
Rwanda ni politike rero. Ino dosiye ya Dinamo umuntu yita ko ari dosiye irimo politike y'u Rwanda n'Uburundi.
Ni politike iri ku rwego rwo hejuru, kubera ni politike y'ibihugu bibiri. Mugabo ni ukubera abantu benshi muri siporo usanga atabumenyi bwinshi babifisemwo, ugasanga hari ibintu byinshi abantu badatahura. Mu bisanzwe iyo indongozi za politike ziba zizi ngene iri higanwa ritunganijwe, imaze uno mwaka kugira kane, nta mwaka n'umwe bemera ko ekipe nimwe ikina ikambaye Visit Rwanda. Visit Rwanda niyo ifata mu mugongo iryo higanwa ku bice binini cyane. Kandi igitangaje ni uko nabivuze ngitangira, iyo Dinamo wumva yagiye mu ndege ya Rwanda ya ryari, yagiye mu ndege ya Rwanda ya kuko iyo Rwanda yanayifitaniye ifataniye kontra na bar sinumva rero ukuntu abantu bagenda muri Rwanda yabakuriye ubundi barabizi.
Ego Desire, ego hama muri Makenya rero warumbariye ngo iriya Dinamo buriya naho ari ya jiva mu Burundi harimo abakinyi bandi batarabo mu Burundi, harimo bandi harimo abazwi baje bava,
harimo abakinyi batanu Diane, harimo uwitwa Morakinyo Williams, ni umukinyi w'umuseza asanzwe akira muri higanwa rya Australia, ni umukinyi akuze imyaka 35, muremure w'imetero 9, ni umukinyi yafashije cyane Dinamo mu rukino rwa mbere. Harimo umukinyi wa kabiri w'umunyamerika yitwa Brighton Anthony Hope, ni umunyamerika. Hakabamwo umunyasudani umunyamerika mu gasusu bw'igihugu bwa Sudan yitwa Die Dieng, harimo maze kuvuga batatu, harimo umunyasenegal yitwa Maktar Gay, hakabamwo n'undi mukinyi agira gatanu
Otobo Israel w'umunyanigeria akaba ari kina muri Dinamo.
Otobo Israel yamuka muri Nigeria asanga akina muri Dinamo wewe. Hakaba hariho n'umwana rero wo muri iyo cyo bita NBA Elevate, ni ukuvuga abana bari muri NBA Academy, akaba nawe yiyongera akaba gatandatu umunyamahanga.
Urakoze cyane. Yego. Desire Hatungimana, urakoze wereka tukurekure ugende kubandanya udukurikiranirana hagufi vyino nkuru kugira ngo makuru yacu ze kuzutubwira ibigezweho. Nimba Jodas amazi bamwemereye ko Dinamo ikina ikiza gukurikira, tukurekure kugira ngo abakunzi bacu baze kumenya aho bigeze makuru yacu ari imbere. Wakoze Desire Hatungimana. Ego, Steve Derrick, untunge gato ndakugaruka kari kumbanze na Kire Pierre Bizindavi, ndanasaba na Louis kuguma ku murongo turazi ko tumufise. Pierre ikaze ku juge America. Pierre ikaze ku juge America.
Ego murakoze cyane.
Uherere gapie.
Muri Bene.
Muri Bena, havugwa makinga ho muri Bena.
Muri Bene na meza hameze neza.
Ego, turafise Steve Derrick twagutumiriye numumenyesha makuru akurikiranira na hagufi vya sport. Sinzi ko ari kibazo ufise ubaza canke intererano kuki ya gucuno munsi.
Yewe mu bisanzwe ndase ntibaza nka bitatu umuntu yobaza gutse.
Ego.
Ama bindi nango nta kibazo ntangorane.
Jako.
Yewe ikibazo mfise ni kibazo cuko umuntu ateguye ihiganwa akakubarira ati jewe nimba zokoresha ni icyo azokoresha cyose akora ati nicyo uzoteza gukoresha nawe. Nimba ni hoteli yateguye ahabwa ati izoraramwo abantu bazokina bose, wemeye kurira indege akagutwara ushikira hahandi ushyira mu yindi nzu.
Yego.
Hama iyo umaze kubihakana naho uce umaze kubihakana ukavyankuca wigumira iwawe ntibiri kuranduruka ngo urinde kugenda. Rero je byarambabaje kwera mbonye ko politike ifatana n'intuze n'ivyo n'inkino uyu hamaze gufatana politike n'inkino sanga ari ibintu bibishye cyane gusa bitanezeje.
Uterera akabazo kawe.
Akabazo kanje jewe no baza umuntu uwo yanonose ibyo by'inkino ko yumbwira neza kambara yuko politike n'inkino bijyana. Cyakabira akambwira yuko mwabo wabujije hariho wari yaratereye inkunga mw'ibyo za base. Ko bari bafise ibyo bambara bitandukanye atari federasiyo yabisizeho. Yenogeza.
Urakoze ugira umunsi mwiza Pierre ngaho muri Bena.
Yego,
reka tunakirana Louis gutyo Steve Derrick ya aze kwishura utubazo twanyu rimwe. Louis kaze kujugi Amerika.
Murakoze.
Uherega Louis.
Ndikugari.
Akabazo kawe canke intererano.
Ndagira ngo mbaze umutumirwa. Nimba yaranze kwambara imyenda bakayitera maga. Kubera yanditswe. Ko twabonye muri futuboro bafatirwa ibihano bikomeye umukinnyi agahagarikwa agacirwa amande. Nko ku ikipe yamenyesha amakuru y'uko Leta y'u Burundi iri kujya kuvugana n'ishyirahamwe ritegura bare kugira ngo ibe yababiri. Ibabariwe bya yaba ukomeza irushanwa icyo nagira ngo mbaze umutumirwa.
Urakoze mbwa baraza kutwishura nimba ari bale iri kwiravugana kuko bavuze umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana yari yatubwiye yuko ari abo muri Dinamo bari kuvugana na Leta ya Burundi ntiyatubwiye ko ari bale. Araza kutubwira Steve Derrick nimba hari icabizi ko ari ibiganiro biri hagati ya bale na Leta ya Burundi canke ibiganiro biri hagati ya Dinamo na Leta ya Burundi. Urakoze Pierre. Urakoze Louis naenda kwise Pierre ugira umunsi mwiza. Steve Derrick akaba utubazo tubiri twa Pierre Bizindavye politique n'inkino birajana hariho nakabazo ko kumenya ivyu watanze iyo mipira yanditse ko visit Rwanda.
Urakoze cyane Diane nshimira n'abagize ikibo bashikiriza muri kino kiganiro. Sporo na politike ni ibintu bibiri bitandukanye. Ndetse gituma usomye n'amategeko y'amashyirahamwe yavayo mu bihugu y'abampuzamakungu mu by'inkino usanga banka bakankiriza icyitwa politike yuko kiza mu nkino naho binashika mu bihugu bimwe bimwe ugasanga ibyo bya politike biri bivanzemo naho bimenyerewe nk'umupira w'amaguru usanga iyo za leta zigerageje kwivanga mu bikorwa by'amafederasiyo y'inkino usanga hageraho ibihugu babihana babyagiriza ibyo kwivanga by'ibya politike muri sport ivyo bita ingerence politique. Ivyo rero nibaza yuko kubabizi barazi yuko politike n'inkino n'ibintu bibiri bihucanye. Aho rero nibaza yuko ndamwishuye uko tubyumva. Hanyuma ikigira kabiri nacyo kubijyanye n'imyambaro imigwi yose 12 iriko ikina izo nkino za bari aho zigeze ibyo bakoresha byose imishahara yose y'abakinyi cyane y'abamenyereza yose itangwa na bari. Aho rero twongere tubibutse ari federasiyo ya basketball mu gihugu ari leta ireta uwo mugwi ubuvuyemo nta kintu na kimwe bafasha mu bijyanye n'ibyo by'imyambaro. Aho rero nibaza yuko bitahuritse.
Uvuze ngo imyambaro yose itangwa na bale none u Rwanda ruzamo gute muri visit Rwanda nuvuga ko kuko bavuga ngo numutera nkunga mukuru nuvuga ko
uwo n'umuterankunga akomeye cyane kandi wa mbere visit Rwanda nicyo gituma mubona imigwi yose iri ku kintu iryo higanwa yose itegerezwa kwambara visit Rwanda. Hanyuma kandi n'imigwi iva mu turere dutandukanye ingendo zayo hafi ya zose zikogwa n'indege ya Rwanda ya kubera nayo nyine isanzwe ari umuterankunga ari sponsor yo gufasha iryo higanwa rya bare. Naho rero mubona kuvya kuri zijya nayo hategeza kuja ko visit Rwanda ku mipira bambara nayo yamatriko usanga naho ariko Rwanda ya ibyo rero ni nka kujya usanga ariko NBA cyangwa ugasanga ariko bare ibyo rero nibaze yuko bijyanye n'amategeko y'iryo higanwa nyacyo gituma batari bake bariko baratuzugurana cyane cyane umugwo mu Burundi cyangwa igihugu cy'u Burundi kuko nta ahiganwa rigeze riba rifite amategeko kandi abazwe imbere y'igihe ku buryo atamugwe n'umwe ushobora kuridamwo uvuga yuko ibyo babonye ari bishasha kuko ijya myambaro baranayibarungikiye imbere y'igihe babereka TFE murayemeye amakurere ni sawa kuko babaha imyambaro itandukanye ifite n'amabara atandukanye kandi yagusa ibivuye ngaho muri bare nyene muri organization
no kuvuga Dynamo imbere kuva mu Burundi ja muri Afrika y'Epfo yari izi bigiye kuba yari izi ati tugiye kwambara ino mipira twarayemeje twarayibonye yahagurutse ibizi
ego iyo yari ibizi cyane ribaza yuko habana n'umwanya wo gufata amafoto ibya shooting photo ugasana ama video batigirizwa kuba amayijya myambaro naho rero abatari bake mu nyuma bahavuye batangura gutuma gatuke abakinyi b'uyo mugwi wa Dynamo bamwe bavuga yuko bakoze amahano bakoze ibitabaho umuntu aravye icuka kiri hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda ariko rero ibyo amategeko yaratomoye kandi nibaza yuko hanacu gituma ejo Burundi Dynamo yahavuye bitwa imaga ariko uyu munsi nu bababwiye yuko ikintu cya mbere bategerezwa kwemera no kwambara imyambaro ikurikije n'amategeko byanse babyanse bakaba mwihiganwa kuko ejo barahawe amasaha 28 kugira babanze biyumvire babandanye ibiganiro kugira barabe yuko ibintu byogenda neza
akabazo ka Louis rero ati ari nkamwe ba yavyitse gusaba ikigongo cyangwa ubwire iki sinzi ko ari uko muvuga umupira w'amaguru ariko iki cagikurikira Dynamo ikemererwa kubandanya inkino zizobandanya kuri kwamwe nkaha atacegeze kiba atakukocorana ko ari kwabaye
ya ego inkino zibandanya ukuri kwamye kandi na forfait cyangwa impaga umugwa Dynamo waraye utsindwe ijya itegerezwa kugumaho hanyuma Dynamo yemere kubandanya higanwa aho rigeze kuko ikiranga minsi gisanzwe kizwi gushika iyo higanwa rirangire ubu rero urabye bamaze no gusora ingene imigwi iruta rutana manota gushika no munsi umugwa Dynamo w'u Burundi uri mu kibanza ciza ni kibanza ca gatatu naho watsindwe impaguru kino rumwe urundi rutsinda kuko uri imbere y'umugwi wa Cape Town Tigers wo ngaho mu gihugu cya Afrika y'Epfo ariko arabera iryo higanwa uremaze gutsindwa inkino zibiri
iyo tuvuga forfait mu by'umupira w'amaboko basketball ubuhomvye iki ukubiswe forfait nuvuga hari amanota ari kuronka uhomvye canke ayo manota nta nico bitwaye bisa nkuko utashobye kuza ku kibuga canke
oya forfait urumva ni match muzindi mu gihe ukubiswe forfait ubandanya ihiganwa ni forfait muzindi urumva umengo na manota 20 muri basketball baharura amanota 20 kubusa gucyo rero umugwi watsinze impaga wa Fusraba ufise avantage canke uri imbere bitse amanota 20 imbere y'iyindi migwi tanke y'umugwi wa Dynamo gucyo rero ugazumengo ni nota rimwe umugwi wa Dynamo cugira mu gihe uwo mugwi wabatsinze impaga nawo ugira abiri
ari nkamwe leta y'u Burundi yo kwemera ikemera Dynamo kubandanya imikino muri Visit Rwanda yambaye iyo mikino iranga iryo rushanwa rya BAL 2024 nta hungabana bishobora gutera abakinyi ba Dynamo bazoja ku rubuga bavuga ati twaciye muri bitandukanye cinze
ya nivyo biravye abakinyi bava mu Burundi bobo ntacu bagerageje kuvuga kuva ibyo byose bibaye ariko ejo abakinyi bose bava hanze baragerageje ku mbuga zitandukanye baragaragaza kababaro bafite kumara indwi canke amasomene agera ku ndwi bariko bitegurira iryo higanwa ariko bakaza babona ibintu bigenze uko bigenze bya biraboneka uko byabakoze ko cyane mbere bobo hari n'uwavuze ati sport na politique ni ibintu bidakwiye kuvangwa ubwo n'ubutumwa bugufi yatanze ariko burimwo ubutumwa burebure cyane byo rero tuvuga yuko aho bigeze kuramura mu runo mwanya uko twagerageje kubiguma hafi naho twari dufise ibindi twari ko turakora nuko twamenye yuko hari ibiganiro cyangwa inama yari kwirabera mu gihugu cy'u Burundi kandi bivugwa yuko n'umukuru w'igihugu yarimwo ntituramenya abari bayitabye abari bayitumiwemo ariko rero twahabuye tumenya yuko n'umukuru w'igihugu ngo ashobora kuba yatangaye ntwobyemeza ijana ku ijana turacyarindiriye amasoko yacu y'inkuru yuko adutomora neza ingene byagenze nuko no mukuri w'igihugu yatangaye kumva ngo umugwi wakubitswe impaga ngo kubera wambaye Visit Rwanda nawe ngo birashoboka yuko ashobora kuba yanabajeje ati mbega kwanga kwambara Visit Rwanda mwari mwagiyeyo rero nibyo rero niba niyo makuru mukuru no mwanya dufite bisigura rero yuko ubu umugwi wa Dinamo umwanya wari wose turashobora kubona urwandiko ruri officiel rwemeza yuko umugwi wa Dinamo ugiye kubandanya ihiganwa ejo bikabitegekanijwe kukiranga minsi uko ucutara mu mitwe n'umugwa Petro du Rwanda wo mu gihugu ta Angola.
Twakire Ali ikaze kujugi Amerika.
Ego murakoze kuma ikiganiro.
Uherega Ali.
Yemba Cape Town. South Africa, muri Cape Town.
Imikino iri kwibera ngaho ntiwagiye gukurikira ku canke nturi umukunzi wa basketball ubibona wirenganira nkaba.
Hafi ho merere yera mu Pretoria na Cape Town ni uzo nemerere rero ariko turi kubikenera hafi makuru matelevizio.
Ego. Nuko rero ituka kimeze gute ngaho.
Mbese yuko abakinnyi bacu babujijwe gukina bivanye n'ibibazo bya politiki biri mu karere nibaza ko ibibazo bya politiki n'imikino ataho bihuriye kubera urabona urwaruka rwacu n'urwaruka rw'ahantu hose rukeneye gutera imbere n'iyo mikino ko nibwo buzima baba babayemo bikaboneka ko neza na neza abari bafashe iyo ngingo yo kubuza abakinnyi kwambara zirya muziyamo ntacyo zitwaye ku Visit Rwanda nkuko bakana ba Visit Burundi ya Visit Congo nsanga ibintu kuri twebwe tubona ko ari byari bisanzwe gusa nabo bakana bacu bashyiramo ibibazo bya politike bitaturaba hamwe twese abamye abanyarwanda turi bamwe mu bisanzwe nuko ari ibyo bibazo usanga bigendera tuvangavanga batuvangira dutwara nabo tubanye nabo neza ntituraba ngo abanyarwanda n'abarundi tubanye nabo neza ibibazo tubyumva kumwe tukabitahura kumwe ariko tukavuga ati twebwe ntibituraba abo biraba ntibakemura ikibazo
yego
ama njye nkaba nanezerejwe n'ingingo yuko bemeye ko babandanya naho bakubeswa impaga ejo
ntibiraba ku mugaragaro ko bemeye hari ibiganiro bikiriko biraba
nize ko byaheze ibiganiro bikibandanye
baracyarindire ko hasohoka urwandiko rubi kuko ntibashobora kuvuga ati genda mukine bitanditse baracyarindiriye
kosaba yuko bokorosha kuko ibyo twamwibyo namye mvuga kuva kare politike n'imikino n'ukuri biratandukanye cyane ntibashyire ibibazo bya politiki mu mikino
urakoze ugira umunsi mwiza
niyo ntumbero yanjye mbona
urakoze yari ngaho muri Afurika y'Epfo ugira umunsi mwiza
ngo murakoze namwe tujya Amerika murakoze cyane
Kadafi ikaze kujya Amerika
murakoze cyane
uhererega Kadafi
ndi muri Kenya
intererano canke akabazo
yo no gira icyo shikirije no kuvuga ishyo shiramwe rigejwe izo nkino kukirya igeme ko bandika ko yo Visit Rwanda kandi bashanze bazi ko ubundi asa ni ikibazo mu Rwanda
uhava ugira nkaho iyo higanwa irimo Burundi n'u Rwanda gusega arimo ama equipe menshi yatubwiye ko ari 12
ariko igihugu nacyo twari igihugu n'amakipe menshi ariko igihugu kiba gikomeye kandi ntibo amakuru barayazi barazi kwa nabo mu mahenzi ko mu bintu by'inkino bogerageza akazi atahaboshamirana kuri abazi hari ikibazo kana kakira gati igihugu n'ikindi kuvuga ro guca byanditse ko birasho bizigura kitari gito mu gihe bazi ko n'imipaka yugaye nta bugenzi nta bucuti bwinshi nubwo no kuvugisha ukuri bijya byo kurenza ko si byiza kuvugisha ukuri niho nico n'Imana ibishaka hagati y'ubumwe n'u Rwanda ikibazo kirahari isi irabizi irasaba ikibazo gitature rero umuntu yuko ari nyina y'amahoro ahubwo ari guca barabakaraba kandi kantu bashira ko mbere mu kwitegura bitaraba
urakoze kuri iyo ntererano yawe reka tume akanya
abakinnyi nabo nta kosa bafise bateza kumviriza ubundi bw'abarungitse ico ubundi buza kubarekuye babakine nta kibazo
urakoze ubwira umusimizanga ho muri Kenya Kadafi
izi social media nizo bazikorera nizo zitangaza ibintu cyane azi nk'uburumazi ziba zi mu social media cyane nk'abanyagwana cyangwa igikirwa navuga tubundi twabutsinza mu zose tuzobasangayo haba hehe muzo dusangayo turi imbere yanyu ibintu nk'ibyo bigacye tuma abandi nabo mu Burundi influence banyinshi cyane kuvuga ati turabyanze ibintu nk'ibyo
ubwira umunsi mwiza Kadafi. Ego Steve Derrick umbise ivyumviro vya Kadafi ngo bari kuraba bakamenya yuko muri bagiye guhurira ku rubuga hari umwe abakere babakabakeura batararinda ko none imikino uvuga kwiki
nibaza yuko ari kwa kudatahura iby'inkino cana cancha n'iby'amategeko kuko nibaza yuko Visit Rwanda mu myaka ine iheze yose yari isanzwe ifata mu mugongo iryo higanwa kandi nibaza yuko iryo higanwa ritugaye cyangwa ridafite amategeko gihariye ku bihugu bitumvikana muri kino gihe n'igihugu cy'u Rwanda ibyo rero nibaza yuko uno mwaka ntawaranzi yuko Dinamo yoshitse ahigeze uyu munsi nk'uko n'umugwiye wo muri Kongo nawe nyine wambaye Visit Rwanda irigara umugwi twa Espoir Fukasho muri Kongo nawe nyine wambaye Visit Rwanda nk'abandi mu minsi yeze na president w'igihugu cha Kongo ari mu gihugu cy'u Faransa asanzwe akunda umugwi wa Paris Saint-Germain wo mu gihugu cy'u Faransa nawe wambara Visit Rwanda nawe nyine yari yambaye umwambaro wa Paris Saint-Germain kandi wari ko Visit Rwanda kubera katayikuye ndiro nibaza yuko ni bya byiyumviro nyene twari ko turavuga yuko bidakwiye kuza no kwivanga cyane mu bijyanye na sport kuko politique naho ikibambi cyane yigeze muri sport uyu munsi sinzi ababaraye bababaye kubera Dinamo yataniye kuwe mu higanwa uko bangana ariko rero nibaza yuko uko biri kose insinzi ya Dinamo niyo ariko igira abarundi bose bamwe bakibagira ibibazo bimwe na bimwe naho rero mvuga ati ibyo bya politique ntibya kwiye no kuvugwa muri ibyo bya sport na cyane cyane mu gihe iyo mishahara iyo migwi ihembwa iyo myambaro iyo migwi ihabwa usanga iyo sponsor ari Rwanda cyangwa Visit Rwanda bafite mu ruhara rudasanzwe ugasanga niwe ariko aranatuma iyo higanwa rigenda ndega bizogenda gute ko gushika mu mwaka w'2028 inkino zizogoma zisonzererwa mu gihugu cy'u Rwanda ese umugwe mu Burundi ushitseyo ntuzoja gukinayo umugwe muri Kongo rose amahigwe yo gushika mu nkino za nyuma mu mugwi 8 ya nyuma ntizojayo ngira nibaza yuko ari ibintu byari bikwiye kwigizwa kure cyane y'inkino kuko inkino zihari kugira ziduhunze zidutume nabo batumvikana bashobora kumvikana biciye mu nkino.
Twakiri Arcade ku yundi murongo wa telefone Arcade Cards.
Oui,
uratwumva Arcade?
Ego ndabumva.
Uherereye he?
Inyinga mu Burundi.
Akabazo canke intererana ariko wegera inyuma yabo bapfasoni ariko arakuvugira inyuma canke baduhe nabo baterera ivyumvi.
Ego ndabumva.
Ego akabazo kawe canke intererana.
Nashaka kuvuga ku byerekeye cyane cyane bizagiye biravugwa ku rukino kw'ihiganwa Dinamo iri kwirakina muri bare bo kubona harabaye ikiyumviro cy'uko Dinamo itokwambara imyenda iriko Visit Rwanda genda gishima gusa icyo negura ni kimwe nuko byaje muri timing itari yo ku buryo byaciye bitertirida imiteguro n'uburyo Dinamo yari yasizemo mu gihe higanwa ubundi tumaze kubibona nko ku migwi yose y'i Buraya umugwi wose wambara umwambaro wayo hanyuma publicite y'amasponsor nayo ibera ku kibuga apana ku mayo z'umugwi ibyo henshi niko dukunze kubibona. Icyo ntashimye ni uko imyiteguro yabaye bazi yuko bare iba bazi amategeko yabyo sinzi yuko hoba harabaye gusamara ku barongoye basketball si nko mu Burundi cyangwa sinzi ubundi bari kubiganiraho ava yuko zitangura
kugira umunsi mwiza Arcade ngahe Muyinga.
Ego,
Steve Derrick, amahigwe rero ya Dinamo uravye uko Dinamo yabitanguye yavuze ati iri mu kibanza cha gatatu kwizobandanya kwitazobandanya turaza kubimenya mu gihe kiri imbere ariko amahigwe ifise ari nk'amwe yobandanya angana gute uravye ingene yitwaye mu mukino wa mbere
Ya urabye rujya rukino rwa mbere nibaza yuko rwarukinogwa nibaza yuko ngo kugerageza ngo kuraba imyiteguro bari bameze n'igihe ngene imeze ariko rero gutsinda umugwi wa Tigers nibaza yuko uri imbere y'abakunzi bawo no mugwi ukunzwe cyane muri Afrika y'Epfo kuko niwe mugwi twovuga yuko ukomeye cyane muri ico gihugu muri basketball nibaza yuko yari intango nziza cyane hanyuma gutsindwa forfe n'umugwa fusura bo muri Maroc gushikuna munsi umaze kwereka na yuko ari umugukomeye cyane kuko urabye urukino watsinzemwe umugwa Petro de Rwanda Petro de Rwanda ari umugukomeye cyane no mwaka uheze washoboye gushika mu nkino z'iranyuma i Kigali ugatahukana ikibanza cya kane ubureho nibaza yuko kuba Burundi bushobora kubandanya iryo higanwa uwo mugwa Dinamo ugashobora kubandanya higanwa nibaza yuko ejo birashoboka yuko dushobora kurorera urukino rwiza ariko rero tunabamenyesha yuko izo nkino zisanzwe kuko bakina inkino zibiri zibiri kuko bari muri mu nkino za mbere kumbure inyuma y'izo nkino badoce babandanye basubire bakine ku nturo ya kabiri nibaza yuko abahigwe ku mugwa Dinamo aracahari cyane umuntu arabye ingene bakinye urukino rwa mbere bakinye na n'urya mugwi wa Cape Town Tigers hanyuma n'ibyo Fusraba imigwi y'abarabirakunda kubangama cyane irakunda mbere nibaza yuko mu mahiganwa yose amaze kuba imigwi yo mu Barabu yo mu bihugu by'Abarabu niyo gusa imaze gutahukana ibikombe by'iryo higanwa rya bare igamo rimwe amafaranga menshi cyane urero nibaza yuko Dinamo yoramuka ibandanije ihiganwa kandi nibaza yuko ayo mahigwe Dinamo irakunda kuyagira tunabivuze yuko no mu nkino za mbere zabere muri Tanzania za Road to Bar umugwi wa Dinamo ntiwari warose uburenganzira bwuzuye bwo kubandanya ariko rero umugwi uwo mugwi rero uca mu canzo mu byo bita wild card gucyo uyisanga mu nkino za Elite 16 aho wabugitara twaramo neza ubu wa gatatu ucoronga uburenganzira bwose gukina iyo faze ya bar season nibaza rero yuko amahigwe dinamira yafise cyane umuntu arabye yindi migwige ni meze kandi nibaza yuko nejo yo dinamira muka ikinye twari kusobora kurorera urukino rwiza cyane kuko biraboneka yuko bagize recruitment nziza barondeye abakinyi hari ico bongera kidasanzwe mu gwa Dinamo
Arcade Muyinga harakantu yaravuze ngo ama equipe ntiyamamaza ku mipira Arsenal ekumenga no mugongereza hari kumyambara yoyo hariho iyo visit Rwanda biravuga iki ku vyerekeye kwamamaza bitriye mu ma equipe biremewe n'amategeko canke kugira ngo dutange umuco kuco Arsenal Arcade yaravuze
nibaza yuko nibi rero ni byiza yuko ahubwo ni byiza yuko byo ibigano by'inkino no kwigisha iby'amategeko y'inkino n'ibyo bya sponsor no kwamamaza bigenda nibaza yuko ku maclub biremewe cyane yuko amaclub yabayamamaza kweka mbere no ikizira ni uko nko ku migwiserukira bihugu usanga gisa n'ikizira ariko rero ari nk'umugwiserukira y'igihugu usanzwe ufite sponsor ya entreprise runaka cyane sosiyete runaka usanga rero byemewe yuko uwo mugutseruke igihugu ushobora gushira ko ku myambaro yabo ibyo byo kwamamaza bivanye n'ihiganwa baba barimo nibaza yuko hari n'imigwi usanga ku mazina yabo bongera ko irindi zina tugashobora kuvuga tuti intamba mu rugamba KCB intamba mu rugamba cyangwa iyindi sosiyete runaka cyangwa banke runaka ibyo byose ni ibintu bishobora kubaho kuko imigutseruke y'ibihugu usanga ifite amazina yabifuza kwamamaza usanga babikora cyane nibaze yuko abakurikirana imigwiseruka y'igihugu y'umupira w'amaguru muri Tanzania ibyo bintu barabikorera ko cyane usanga ikipe nationale y'abakobwa yitwa Serengeti Stars yindi ugasanga yitwa yandi mazina ibyo rero nibaze yuko ari ibintu bisanzwe cyane hanyuma kandi ni byiza yuko ibyo bintu biri biba biri mu mategeko y'ihiganwa imbere y'igihe ubu yari bisanzwe bizwi nacyo gituma bamwe rero bariko babivuga ko ukuntu gutandukanye kubera kudatahura yuko ayo mategeko aba amaze igihe amategeko aba ari mashasha aba baye kubera dinamike mu ihiganwa cyangwa uwundi mugwi ahubwo n'amategeko aba yarasanzwe kandi imigwi yose yari yo muri Afrika y'Epfo kubera iki umugwi wa Afrika y'Epfo igihugu cyitwa yuko kiriko gifadikana na Congo kugwanya imigwano muri ico gihugu ca Congo kubera iki bambaye visit Rwanda Kita utagaza mu gihugu cya Afrika y'Epfo ufise n'abasonda muri Congo ariko bambaye visit Rwanda ibyo rero nibaza yuko araho byinshi batabitahura kusura bana umugo muri Maroc igihugu gikomeye cyane ariko nacyo ne kigenda munsi y'amategeko ya Bale
hanyuma rero urumva ari nka hamwe bukwemera ejo no kuvuga ko bicaye bandanye ko byari bitegekanije Dynamo izoca rero kwa kabiri izoca ikina na Petro de Luanda
Ego ejo hategerejwe hagedekeganirwe inkino zibiri ni Petro de Luanda umunsi wa umunsi w'akaruhuko ejo ni Petro de Luanda na Dynamo hanyuma Cape Town Tigers nayo igatara mitwe na FUS RABA mu gihugu cya Maroc bakazocasira baruhuke bace batangura igice cya kabiri cy'inzo nkino
ari nkamwe Urundi bwanse ko nubundi badakeneye ko Visit Rwanda ikora ku mibiri y'abarundi babo bari gukina hariya muri Afrika y'Epfo. Petro de Luanda izoca isubira itsinde impaga Dynamo.
Ibyo rero nibaza yuko tutobiva imbere ari nkamwe byoshika naho twibaza yuko bitakiriho kuko ejo bari bahawe gushika saa sita babe bafashe ingingo yuko bakina bambaye imyambaro ya iriko imyambaro ikurikije amategeko batabikoze bakubitwe impaga hama bace baronderega uburyo ubasubiza i Bujumbura ibyo rero havuye haba ibiganiro kuko na perezida w'uyo mugwa Dynamo yarasanzwe ari ngaho mu gihugu cya Afrika y'Epfo mbere byari bitegekajwe yuko anataka ku munsi weje ariko kuva rero uwo mugwi ukubiswa impaga yahavuye afata ingingo yo kuguma ngaho muri Afrika y'Epfo kugira abandanye ibiganiro n'abatunganya iryo higanwa gutyo kandi abandanye avugana n'abari Bujumbura kuko hari ibintu byinshi bidatomoye n'inzira biriko biracamwo bitandukanye cyane n'inzira za sport canke inzira z'ibiganiro kuko biragoye kumenya ufata ingingo uwabujije Dynamo gukina yambaye Visit Rwanda ariko rero atari ikete y'urongo wa federation ya basketball y'u Burundi tawundi muntu numwe canke urundi rwego na rumwe mu Burundi ruragaragaza yuko rwabujije kwambara Dynamo izo iyo myambaro iri ku Visit Rwanda
twakire na citizen ikaze ku ijuri America
murakoze cyane nanye ndabaramukije
uherehe ga citizen uherereye hehe Citizen uratwumva? Citizen urikura twumva? Citizen urikura twumva? Turamwumva ko ari ku murongo ariko nta ikora avuga reka tuwe turamuretse kugira nta twari umwanya w'abandi bafisico bavuga. Ingaruka rero ku mukino wa basketball ibihano biramutse bifashwe hinge gato. Barambiye kwagarutse. Citizen urikura twumva? Citizen uri kura twumva Nadia muvane kuri telefone kugira ngo ntitu bandaye tuyaga n'abatahari nako ndabazaga Steve Derrick ingaruka ku mukino wa basketball ari nkamwe ibihano byofatwa zoba ivyo biza ariko cubanze tubwire n'intuzenye nubwo ko bw'ibihano urundi basketball y'u Burundi shaka kujamo biciye muri iyo nginga ari nkamwe batokwemera ko bibandanye ko byari byateguwe
nibaza yuko ibihano byo biremereye cyane kandi nibaza yuko no mu rwandiko abatunganya iryo higanwa basubije bahaye nk'inyishu urongo wa federasiyo ya basketball y'u Burundi bonge kumibutsa amategeko ica avuga n'ibihano bitegekanijwe nuko bivugwa yuko igihugu rero cyitwa yuko giterukirwa na federasiyo mu gihugu gishobora guhanwa imyaka itari munsi y'itanu atamigwi amaclube miguserukira gihugu ama equipe nationale y'abato canke ayabakuze asubira kwitaba ihiganwa na rimwe ijya ryo yose ritunganywa na FIBA Afrika canke FIBA Monde byo rero nibiba hano byogira ingaruka mbi zidasanzwe kuri basketball y'u Burundi no muri no misi rero imaze imisi iri mu bibazo bidasanzwe ikindi naco na amande adasanzwe menshi cyane n'ibihumbi $500,000 by'amadolari y'abanyamerika ibyo barabyanditse kandi bisanzwe biri mu mategeko y'iryo higanwa mu gihe umugwi widohoye cyangwa utabandanije izo kino za bari amafaranga $500,000 by'amadolari rero nibaza gukora amafaranga menshi cyane nibaza yuko byogorana gusubira kubona Burundi mu mahiganwa ayariyo yose kuko sinibaza yuko ayo mafaranga igihugu cyo baciteguye kuyariha sinibaza yuko federasiyo iri mu bibazo bidasanzwe muri kino gihe bijanye ninge nikoresha amafaranga sinibaza yuko ayo mafaranga bo bayafite ariko rero nibaza yuko babirengera kandi inkuru nziza kandi inaremesha nobwira n'abari ko barumviriza radio ijwi rya Amerika muri kano kanya nuko rero umugwi wa Dinamo kuba ukiye mu gihugu cya Afrika y'Epfo byatanga icyizere kuva ejo yuko ibiganiro bibandanya kandi bishobora kuba biriko bifata inzira nziza ubu rero birashobora kuba byarangiye abari mu nzego za leta bafite n'ubasha budasanzwe barashobora kuba bamaze kwemera yuko iyo myambaro atakivuze umugwi wa Dinamo ubandanye higanwa kandi wambaye imyambaro ikurikije amategeko.
Twakire Citizen imbere yuko twumva ko dushobora kumwumva tutamwumvise turatumureka ni dusubira guhamagara kuko turi ko dutwara umwanya w'abandi. Citizen uratwumva ubu unye?
Ndabumva neza.
Yego, uherereye
he? Ndi Kigali mu Rwanda, nashaka kubaza umutumirwa. Hari ibihugu bafitanye amatati cyangwa amakimbirane ariko numvaga ko urwego rwa siporo ibyo ngibyo bibatari ngombwa. Wenda kwanga kwambara umwambaro wanditseho Visit Rwanda ntekereza ko zatewe n'uko u Rwanda n'u Burundi uyu munsi zidacana uwaka. Nkaba nabaza umutumirwa ntese igihe bari mu mariganwa nk'uko mpuzamahanga birakwiye ko abantu barebana ay'ingwe bishingiye kuri politiki zindi zisanzwe kandi bari muri siporo kuko hari amategeko mpuzamahanga agenga siporo. Hanyuma ikindi cya kabiri, niba wenda ari ubuyobozi bukuru bw'igihugu cy'u Burundi bwaba bwarafashe iyo ngingo yuko iyo myambaro itakwambarwa n'abakinnyi bayo kubera ko bafitanye ako kantu, nta wamenye uwatanze itegeko nk'uko yaramaze kubisobanura koko nibyo. Ariko se nk'ubuyobozi burebera inyungu z'abaturage, wenda atagiye kure muri politiki, iyo yaba ari ingingo nziza iba yarafashwe n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi cyangwa ari kwaba ari kwakunda umuntu akinagaza impano ziri mu bantu kuko umunsi w'igihugu giserutse ntabwo wasaruka abakinnyi 15 ubwo n'igihugu cyose kiba giserutse.
Urakoze umunsi mwiza ngaho mu Rwanda Citizen. Steve Derrick mikroniga wawe kugira wishure iki kibazo kivuye mu Rwanda kwa Citizen.
Navuze kuki ntahuye neza ikibazo cy'ico cy'imyambaro.
Ego cy'imyambaro n'uwa yarafashe izo ngingo kuko aravuga ati nene ninde yoba yarafashe ingingo ni ikego.
Aho rero nibaza yuko nkuko abanyarwanda nyine bakunda kubibazo niho ari ikibazo cyakata mutwe kuko urabye iryo higanwa rihuza imigwi kandi imigwi niyo yategerezwa gufata ingingo iyo ari yo yose. Ariko rero kuba umugwi ushika mu gihugu cya Afrika y'Epfo hagaca haba ubundi butumwa iyindi mail n'irindi n'urundi rwandiko ruvuye mu ishyirahamwe rya basketball mu gihugu n'ibintu bibiri n'ibintu bitangaje cyane. Gushikuna munsi rero bamwe baravuga yuko ashobora kuba ari perezida wa federasiyo ashobora kuba atatawuye cyangwa atasomye amategeko y'ingene iryo higanwa rigenda n'ingene ritunganijwe, abandi nabo bakavuga ati oya siwe kuko ubwo bubasha nta nubwo yari afise ahubwo ashobora kuba afise abandi bantu bari nyuma yabyo bamubwiye ati oya ibyo ntibikabe ibyo ntibibeho yuko umugwi waserukiye u Burundi wambara Visit Rwanda. Naho rero amakenga y'abatari bake ari kuko uyu munsi nibaza yuko urabye umugwi wa Dinamo utahukana insinzi ukabona urwego cyangwa umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe ku buryo bwa X yandika akeze uwo mugwi kandi awifuriza n'insinzi mu nkino zikurikira ke akanabibutsa yuko bari kumwe nabo. Mu nyuma tukabona n'inzandiko z'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino bakeza uwo mugwi banawifuriza kubananye witwara neza. Hanyuma mu nyuma tukumva ngo Visit wanditse ikibazo imyambaro ko muri bashobora gukinisha gusa kuko ni ya gusa bahawe barashobora no kumureba badashaka u Rwanda badakunda u Rwanda bagashobora kuyijugunya cyangwa bakayiturira cyangwa bakarondera abo bayifashisha ngaho nyine mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Nibaza rero yuko ari uko abantu batari bake bashobora kwisanga muri ibyo bintu bya siporo ugasanga nawe bamwe bashobora gufata ingingo batitaye ku by'amategeko y'inkino avuga ku by'amategeko y'iganwa avuga ugasanga rero ni ikibazo kidasanzwe kitari gikwiye mbere no kuhaba.
Hariho akantu wari uvuze imbere yuko twakira ikibazo cya Citizen ngo basketball y'u Burundi yari isanzwe mu bibazo.
Ya iri mu bibazo rero bimaze iminsi rero bivugwa nyongera murabona yuko na za match zari zimaze igihe zikundwe n'abatari bake biraboneka yuko muri ino minsi atanze igihari. Nyuma rero y'inama zibiri zose za bose abari ifise aho bahuriye n'ubwo rukino rwa basketball zagenze nabi cyane zavugiwemo ibintu byinshi cyane. Nyuma rero ya raporo ya audite y'ingene uburyo bwa FIBA bwagiye burakoreshwa ibintu byavugishije abatari bake gushikira musi rero twabamenyesha yuko na bimwe bimwe mu biriko biravugwa n'abakurikiranira hafi basketball y'u Burundi barabona yuko ibyo uburongozi bwa FIBA buriko buragirizwa n'abarongoye imigwi itandukanye ya basketball ikomeye mu Burundi birashoboka yuko ari byo bishobora kuba biriko bituma rero president wa FIBA agerageza kurondera imboni mvano yingene izina giwe yobandanya cyangwa se babu yobandanya rero ibikorwa byayo ariko rero muri no misa ribazo bidasanzwe
kandi dudurako Steve kugira ngo twumve ibazo nyabaki iyo migwi itandukanye yagiriza uburongozi bwa Febabu.
Ya nibibazo rero bijanye n'ubunyonyezi bw'amafaranga rero menshi cyane aharugwa mu mamiliyoni atari make urongozi bwa FIBA na cyane cyane usanzwe arongoye ishyirahamwe yagirizwa nego shiko no munsi rero byaramugoye na wenyine kugira ingene abusigura nyuma yaho rero ubugendozi cyane audite yigenga ije gutusuzuma ingene ubwo buryo bwakoreshejwe bagasanga no wenyine barabuze n'ico bavuga kuko hari ibintu biteye isoni cyane umuntu arabye ishyirahamwe nka rikomeye nk'igihe basketball mu gihugu usanga ryakoresha uburyo uko basanze bimeze. Iyo rero nicyo kibazo kiri gushikuma munsi nibaza yuko umwanya n'umwanya dushobora kubona na president arongoye iyo shyirahamwe akurikiranwa n'ubutungane cyangwa agatanga imihoho cyangwa bakamusaba yuko atanga imihoho mbere na bamwe mu bubafadikanya kurongora iyo shyirahamwe basa n'abatangwe kumubwa inyuma bandika inzandiko zo gutanga imihoho.
Mbese Steve Afebabu iri irakora yidegembya iri mukwaha kubutegetsi irakora yidegembya kuburyo twotahura tuti nimbyonge ngo yafashwe yafatiwe muri Febabu ivuga ati turabihagaze kucanga
ibyo byo kwegamira ubutegetsi cyane kutabwegamira byongora kubivuga ko cyane kuvyemeza ariko rero nibaza yuko usanzwe arongoye Febabu turaza aho yaciye aho byaciye kugira shike ku burongozi bwa Febabu yazanywe rero n'ubusanzwe afise ibyarongoye bidasanzwe mu gihugu arongoye n'ishyamwe yigenga yitwa Fondation Pax Burundi yitwa Reverendi kuriyo niwe yazanye uwo mushingantahe Jean Paul Manirakiza ngo nk'umukandida wa club yiwe ya basketball isanzwe iri mu zanyuma mu Burundi aho rero batari bake n'abashaka kwitonda baciye batinya bafite oya uwo muntu azanywe na naka nitwokubakwa guhiganwa nabo ni nacyo gituma rero yahavuye imbere anatogujyana kuyijyana naho rero mu myaka ibiri iheze hari byagenze neza ariko rero aho ibintu bigeze uyu munsi basanga ahubwo basketball ariko iri kwirahambwa na cyane cyane n'abasanzwe bayirongoye
hama muri make ko ari abavuga ko ari izo nkino za barata nico zimariye igihugu kuko benshi mu bakina abanyamahanga urumva nka Dinamo iri kwirakinisha batanu harimo muri Amerika na hehe abavuga ko inkino nk'izo atacu zimariye igihugu nabo bari mukuri canke bara
nibaza yuko atari ukuri kuko inkino zibera mu gihugu nibaza yuko ariho wanyabuna inkino zari zikwiye gutegurirwa neza cyane za basketball na cyane cyane bagaha akanya abana b'u Burundi abakinnyi b'abarundi kugira bigaragaze cyane muri izo nkino zibera z'amahiganwa atandukanye abera mu gihugu abera mu Burundi ariko rero iyo hageze muri ubwo rwego rwa bare nibaza yuko amategeko abatomoye abaritegura basanze ari bwo buryo bwotuma imigwi ikomera iyo higanwa ari kurikiranwa na benshi mu gihe boha amahigwe n'abandi bafite ubundi bwene gihugu baza gukomeza iyo migwi usanga rero iva mu bihugu na cyane cyane bidateye imbere muri basketball kugira nabo bashobore rero kwiga ingene bagira izo za recruitment nziza zishobora gufasha umugwi gushika kure ariko kandi nibaza yuko aho bitameze neza ni mwigano ryo mu Burundi kuko naryo nyine gaboneka yuko imigwi imwe ikomakomeye ifite n'amafaranga menshi cyane ikoresha amafaranga menshi cyane na cyane cyane kuzana abo bakinnyi b'abanyamahanga baza gukomeza iyo migwi ariko abo bose baba ariko barondera gukika mu nkino mwe n'izi za bari nkino mwumvise yuko zirimo amafaranga atari make kuko gushika umukinnyi umwe mwumvise yuko ahembwa amafaranga na bare kandi amafaranga ahembwa na mafaranga atari munsi y'amadolari 300,000 ku mukinnyi umwe aho rero n'abamenyereza bose usanga hari n'abashikana amadolari arenga gatoyi 400,000 urumva yuko ari amafaranga menshi
ku mukino canke ku kuki
kuri iyo sezo ya bare baba barimo uko ubu hari iyo sezo barimo conference yama conference hanyuma bazoca baje mu nkino za nyuma za bare playoff na finale gukwiye mu gutahukanye ikibanda cy'ambere uronke igikombe wongera uhambwe n'agashimwe k'amafaranga arenga ibihumbi jana by'amadolari y'abanyamerika urumva ko ari amafaranga menshi cyane
nuko rero Steve Derrick ndizeye nibutse kuri umenyesha makuru akurikiranira na hagufi vya sport mu gihugu cyo Burundi wakoze cyane kwitaba ubutumire bw'ijuru rya Amerika kugira ngo tuyage kuri bino vya Dynamo mu kurindira ko tuza kumenya nimba bemerewe canke batemerewe twizere ko ejo ni twasura kudodora uzo twitaba kugira ngo wemere ko gusura kudusesangurira
murakoze cyane Diane shimira n'abari ko baratwumviriza muri uno mwanya nibaza yuko umwanya wose Radio Voix d'Amérique cyangwa ijwi rya Amerika batwikunze ko twamatubita
urakoze Steve Derrick ndize nshimire kandi n'umenyesha makuru wacu Désiré Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda twatanguranye ikiganiro atubwira hanini ingene imikino ya mbere ya bale yagenze kuri micro yari Diane nini nahazwe yakoze Nadia Taha hamwe na Jean-Pierre Cornelius bari kumwe mu hinga bw'ivyuma turashimira na Edith Rwema yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu tubifurije kugira umugoroba mwiza mu banyu no mu vyanyu turaza gusubira mu kanya kari imbere mu bindi biganiro vy'ijuru rya Amerika n'amakuru tugiye kubategurira.